Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Niriwe nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jordan na hazwenge kubashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya.
Igihugu dufite ibyo twahisemo cyo cyerekezo rero n'ibindi byerekezo dufite aba mu bukungu mu mibereho myiza mu miyoborere turasaba abanyarwanda ko bagikomeraho bakarinda ibyo tumaze kugeraho kandi bagaharanira ko nta waza ngo abisenye.
Uni Esperance Nyira Safari n'umushikiranganje w'umuco na siporo w'u Rwanda hari mu birori byo guhimbaza umunsi w'intwari. Aha arasaba abanyarwanda kwigira ku ntwari z'igihugu no kubangabunga ico igihugu kimaze kugeraho. Turabigaruka ko handi hato hagataho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuva kuno wa gatanu aramutse mu ruryango w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamaze kwemezwa nk'umukuru w'umuryango w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko akoreye mu ngata Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kagame na Museveni abisikanije muri ico kibanza mu nama igira 20 y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'Ubuseruko iri kwibera i Arusha muri Tanzania. Naho ivyavugiwe mu mwiherero wabo bategetse bitaramenyekana ni inama ibaye mu gihe havugwa ibibazo bitandukanye hagati y'ibihugu biwugize birimwo nk'ukurabana y'ingwe n'ibirarane by'amadini n'ibihugu nk'uBurundi bihaniye EAC. Abashingamateka b'Abarundi muri EAC basigura yamara ko kuba uBurundi buheranye bitavuye kuri bwo. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Mu gikorwa abashinga amateka b'Abarundi bari mu nama ashinga amateka y'akarere ka Afrika y'Ubuseruko batumwe n'iyo nama mu gihugu baserukira cyo kuraba aho ibyo kwinjira muri iyo muryango bigeze. Kuri uyu wa gatanu abashinga amateka babonanye n'abamenyesha makuru mu bibazo byagarutswe ko nekijanye n'ibirarane uBurundi bufitiye iyo muryango byangana n'ayarenga gato imiliyoni 14 z'amadolari y'Abanyamerika mu kwezi kwa 12/2018. Aba bashinga amateka bemeza ku Burundi butigeze bwanka kuri iyo ntererano. Victor Burikukiye arongoye umugwi w'abashinga amateka b'Abarundi bari mu nama ashinga amateka ya EAC avuga ko ikibazo cy'ibirarane atari cyo Burundi gusa ariko bizoterwa umuti buhoro buhoro.
Kumenyekanisha ibyo bibazo ko bihari aho byera mugabo kandi tutiyo bagije ibibazo giye kugifise mugabo tukaza mu buryo buke bushobora kuba buboneka kandi barabikora bavuga ngo isorozoro rigwiriwe rija bakaza barakuramo kimwe kikaba bizogenda neza niba batangana bizotera ko n'ibindi bihugu naho bamwe batera induru nk'inzerangote bamwe bose banatise ingorane zabo ariko banatatangana rumwe banashaka kandi bariko barakora.
Kuri icyo kibazo nyine umushingamateka Jean Marie Muhigwe avuga ko uBurundi bugiye kwitorera umuti kuko inzitizi zakuweho. Yemeza ko byatumwe n'ingorane y'amategeko y'uyo muryango bitavuye kugushaka kwa leta y'u Burundi afatira ku mwaka w'amafaranga w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko utatanguye rimwe n'uwo Burundi.
Imurazi yuko ikoresha ry'amafaranga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko iyo tegeko ya rwa budgetaire itangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 3 twese kwa gatandatu mu mwaka. Twebwe rero leta y'u Burundi taraba guhinyanyira ubwiza shingiro imurazi yuko rwa budgetaire mu Burundi yatangura tariki imwe z'ukwezi kwa mbere gushika tariki 31 Kigarama. Rero leta y'u Burundi imaze kwemeza itegeko rigenga amafaranga yaza kwikazanura ngo itange intererano yaryo tuza dusanga umwaka w'amafaranga muri Afrika y'Ubuseruko igihe rwa budgetaire yo mu karere iza irikirahera ugasanga rwa Burundi buriko buratanga amafaranga y'uwo mwaka na y'umwaka uheze. Naho rero hagiye haba iyo kimire desariere.
Abo bashinga amateka bemeza ko Burundi buheruka kuriha umuriyoni w'amadolari y'Abanyamerika mu ntumbero y'ukugabanya ibirarane bafise. Bavuga ko igihugu cy'u Buganda ari cyo cyonyine kidaheranye muri uyo muryango. Ikindi kibazo cyabajijwe nuko Burundi buzokoresha ifaranga ry'uyo muryango mu gihe ibihugu bigize uyo muryango vyihaye ihangiro ko rizotangura gukora mu mwaka wa 2024. Jean Marie Muhigwa yizeza Abarundi ku Burundi butazosigara inyuma.
Iyi ni ntangiro igira gatatu muri za nkingi zo kuja hamwe. Yizera ko igihugu cy'u Burundi twagiye muri uyu muryango kubera yuko byari ngombwa gutuza hamwe n'abandi kuko burya ubugire gire bugira babiri. Rero ntanyeka yuko igihugu cy'u Burundi kurya twabyifashemo no mu zindi ntambuko n'iyi ntambuko ntibukuka eburi tibuye. n'amakenga tugira rero
kuri ico kibazo cikoreshwa gifaranga rimwe ubundi yagize ica kivuga ko n'umushinga amateka ari wontine nze y'Imana ayemeza ko ibihugu bitanu ari byo bimaze kwiyemeza kurikoresha muri iyo muryango igihugu kimwe arico Sudani yepfo kikaba arico kitaratera umukono naho bizeye ko kizobikora ikindi yashikirije yemeza ko hari ibikorwa byibanze bitegerezwa kuva mu nzira kugira iryo faranga ritangure gukoreshwa aho ni nk'ibijanye no gukuraho imipaka ku rudandazwa muri ako karere niyo Duaniel mu rurimi rw'Igifaransa naho bemeza ko bigeze ku ntambwe ishimishije no gushyiraho isoko rusange ry'uwo muryango ikibazo bikeneye ibikorwa bitari bike nk'uko byemezwa n'abo bashinga amateka i Bujumbura Remunzimana ijwi ry'Amerika
Remunzimana arakenuye ikoreshwa rero gifaranga rimwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko birimo mu byo abakuru b'ibihugu b'umuryango umwe bwa Afrika mu nama yabo ya mirongo y'umuryango y'akarere ka Afrika y'ubuseruko hariyo yase mu nama igira mirongo ibiri iri kwibahuriza yarusha bagarutse kuri ico kibazo gikoreshwa ry'amafaranga gifaranga rimwe tuzaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma nitwamenya ivyavugiwe mu mwiherero ariko tukababwira ko ku bakuru b'ibihugu batandatu bagize uwo muryango bane gusa aribo bari Arusha harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame mwumvise ari nawe agiye kuyobora EAC perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe na perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli na Kenya yaserukiwe n'umukuru w'igihugu cyayo ariwe Uhuru Kenyatta Sudani y'Epfo yarungitseyo intumwa idasanzwe u Burundi nabwo buhagarariwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariwe Gaston Sindimwo Tukiri kumakuru avugwa mu karere u Rwanda rwahimbaje ku nshuro ya 25 umunsi w'intwari ku rwego rw'igihugu uwo munsi wahimbarijwe ku gicumbi cy'intwari z'igihugu aho abayobozi barimo perezida wa Sena bashize ingori z'amashurwe harizo ndabyo kumva zishungiwemo zimwe mu ntwari z'u Rwanda umunyamakuru juri y'Amerika mu Rwanda Sumta Kabuyi yabikurikiranye
Nubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame atitabiriye uyu muhango ariko yahaye ubutumwa abanyarwanda binyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yabifurije umunsi mwiza anagaragaza ko ubwitange bw'intwari z'u Rwanda butapfuye ubusa Perezida Paul Kagame mu butumwa bwe yagize ati ku ntwari zose z'igihugu cyacu n'abagiharaniye twibuka uyu munsi ubwitange no kwiyemeza byanyu ntabwo byapfuye ubusa ni umukoro wa twese kugira ngo iryo terambere rikomeze mu gihugu tugira aho twifuza ku gicumbi cy'intwari z'igihugu niho habereye umuhango w'uyu munsi ku rwego rw'igihugu waranzwe no gushyira indabo ku mva z'intwari zihashyinguye Minisitiri w'umuco na siporo Nyirasafari Esperance yavuze ko abanyarwanda bakwiye kwigira ku ntwari z'igihugu bagakora komeza no kurinda ibyagezweho
kuri uyu munsi twari twahisemo insanganyamatsiko vuga ngo dukomeze ubutware mu cyerekezo twahisemo ni ukuvuga ngo nk'igihugu dufite ibyo twahisemo n'ubundi bishingiye ku bumwe kureba kure kumenya gusobanura no kuba wabazwa ibyo ukora ukorera abanyarwanda icyo cyerekezo rero n'ibindi byerekezo dufite haba mu bukungu mu mibereho myiza mu miyoborere turasaba abanyarwanda ko bagikomeraho bakarinda ibyo tumaze kugeraho kandi bagaharanira ko nta waza ngo abisenye
uyu munsi w'intwari abakomoka mu miryango y'intwari usanga bagaragaye ndetse nabo bagira uruhare gushyira indabo kumva zishyinguwemo ababo muri aba harimo musaza wahoze ari ministre w'intebe agatu wiringiye imana ndetse n'umwana bereye nyirasenge nabo bagize icyo bavuga kuri uyu munsi
kira ku bupfura yakundaga abantu yakundaga igihugu kugeza nawe yitanga natwe rero icyo byadusigiye ni umutima nk'uwo ndetse no gufasha bagenzi bacu abo tubasha guhura nabo ntabwo yigeze yerekana gukunda umuryango wacu cyane cyangwa se kurobanura ahubwo yakundaga abantu kimwe agakunda igihugu kimwe agakunda ko abana biga ari abakobwa ari abahungu nta moko nta muryango runaka ntake
nitwa Hangimana Gaspar ni mushiki wanjye nk'abasengeneza be nk'abana banjye nabo bakomeza bagakura bagatera ikirenge muke
Deo Nkusi umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rw'imidari impeta n'ishimwe yavuze ko ubutwari butarayiberwa gusa mu bikorwa bya gisirikare uyu muyobozi asaba urubyiruko gukomeza umuco w'ubutwari ku byo bakora byose
abana bakura bazakurana umuco w'ubutwari zandangagaciro z'ubutwari banamenye ko ubutwari atari urugamba gusa atari intambara atari ubwa butwari bwa kera ariko n'ibikorwa byose by'ingirakamaro ibikorwa by'intangarugero byose ni ubutware nkuko tujye twumva ibihembo by'umuntu wagize ibintu avumbura bifitiye akamaro igihugu bifitiye akamaro abatuye isi ibyo byose ni ibikorwa by'ubutware tukibaza rero yuko abana bacu abo bazabyara Rwanda rw'ejo n'ejo bundi ruzarufite abantu koko b'intwari barwubaka barushakira ineza barushakira iterambere barushakira imibereho myiza mbese muri rusange
intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu kugeza ubu ari by'imanzi imena n'ingenzi zishyirwamo hashingiwe ku bwitangiye bugaragara mu bikorwa zakoze n'akamaro byagiriye abantu kugeza ubusimbi intwari zashyizwe muri ibi byiciro uko ari bitatu urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'ibyishimwe ruvuga ko rukomeje gukora ubushakashatsi ku bandi bantu bagiye basabirwa kuba intwari hagiye gushira imyaka igera kuri ni urwego ruvuga ko rufite amazina y'aba bantu ariko rutarageza igihe cyo kuyatangaza Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
murikira yuno wa gatanu uwo bufise umwana agendana umugira wa sida canke uwo wikeka kuyoba yarawanduye usanze umwana wawe muto yarandiye umugira wa sida uwo vyifatamo gute nk'umuvyeyi ivyo bibazo ntivyoroshe kubironkera inyishu ku buryo bworoshe ariko ni ngombwa kuvyumvira igihe cyose kuko bishobora gushika n'ivyo umunyamakuru ijo rya Amerika I Bujumbura Francine Ndeho kubgayo yadutunganirije uno munsi
Abavyeyi bagendana umugera wa sida iyo basanze baranduje abana babo baragira ikibazo iyo hageze ko babibabwira akenshi kubera kugutinya inge nabo bana bazovyakira barashima kubihora bakarondera n'ico bababesha umuvyeyi twayaze we avuga ko adashobora kubahuka kubwira umwana wiwe ko afite umugera wa sida kugutinya ko vyo hava bimuca intege
umwari mu myaka 9 ntiterashika kubimubwira ariko inyigisho baronka ngaha yabona ko ari umwana ariko arakura ageze mu mwaka wa 4 umwaka wa mbere urumva ntiharagera ko twubihe bahishuka kugira ngo ntibahave bihebura na bene barazi yuko bohava biyanka cyangwa abandi bana bakabagire kuko na bene baraheba bakayifata iyo miti kuko bizi inyigisho abaganga baradutumako tukabazana bazi yuko ari inigera y'umubiri hari malaria hari imikera y'inzoka zo mu nda kubibahishuka ntitubona yuko byoroshe abaganga ari bo babahereza inyigisho nibo bazobagumako ntacyo ntashobora kubabwira abana kumva n'abavuna inkoko
umwana umwe mu bo twavuganye avuga ko kunywa umuti iminsi yose atazi igituma vyamuruhishije aranagumuka ngo ayihebe mu nyuma ariko uwo mwana avuga ko yabonye ko kagati yahora afata kahora kamufasha ahava usubira ko aje yaramenye ivyamushikiye yararezwe mu muryango abavyeyi biwe baramaze gupfa
ugaragaje kubaza ko ikimisi yose nk'imiti abandi bana mbona batanywa imiti muhira nakunda kugwara amangine n'amatonshita cyangwa gatiri urukubera kugutya kuntu ndakorora ama prosheta maje nabice bihera kandi byo kuri ndabinyoshye nasaba kugwaragurika rero nkasanga ndiko ndabinyo mugabo byaranduhisha kunywa umuti imisi yose ntazi ikintu byo kuri ngwaye batreme ho nyene nari revolse ndakakwinyo muhira nyene urabana kako bibababaye bihebuye ati no kuri umwana yaduca mu nyanya y'inoke baragerageza mukanda bankira ni nyuma amaze kubimenya ko ngena mugira wa sida bamaze kunshira ku miti naranse kuyinyo mu nyuma nabonye ko byo kuri narabonye ko namagara yanjye akasubira inyuma na ngwara kuri kaburi gihe ndavuga igaho ndifo ko nja gusaba ya miti
muhanuzi ajejwe kumviriza abantu bafise ingorane Fabrice ni kuza ati koko abavyeyi birabananira iyo hageze kubwira ukuri abana babo ko banduye ku ruhande rwabo barafasha muri ico gihe bagasigurira abavyeyi akamaro ko kubwira umwana igituma afata umuti inyigisho ariko zifise inge na zishikirizwa
hariho abafata ubwenge bakavuga ati reka tubahende tubabwire ko bagwaye amatwi tubabwire ko bagwaye inzoka bakababwira ndetse ko rekugira ngo baronke inguvu kuko bari babishura babaje ko bikoragira neza mu gara usanga biriko birabagora kuko wa mwana mu nyuma arahava akabona ko akize ya matwi akavuga ati kampagari umbonti rero tweze tukabafasha tukabasigurira akamaro ko kubwira umwana igituma afata umuti kubera yo baguma n'ubwoba bibaza ko umwana ashobora kuvivuga habaye baguma n'ubwoba bibaza ko umwana zobabaza mbega umugira washitse gute mu muryango haraho batinya bakavuga ati yo yabanza mureke muzibabwira nibakura ariko rero tweze kwategura twagira inama nabo nyene twagira imiku y'abavyeyi kugira tubahumurize tubasigurire akamaro ko kuyagisha umwana no kumubwira hakiri kare igituma afata umuti tukabaha inyigisho bijyanye n'ingire bo kwikira n'umwana ariko arafata umuti ndetse tukanabahumuriza tukabereka ingene tuzobikora ingene tuzobivuga kugira ngo hamwe barafite ubwoba buhere
umuhanuzi nikuze asigura ko iyo bikenewe bashika mu mihane wabo kuri abo buzima bwa wa mwana ingene abubandanya na cyane cyane uko yifata inyuma yo kumenyeshwa ukuri
ababyeyi hari n'igihe tuheza tukabagendera no muhira kugira ngo tubashigikire tuganire ku bibazo bibaye cyangwa ibibazo baba bafite ndetse tukanakurikirana wa mwana twabwiye igituma afata umuti tukajya kumuraba ingene inyifato yiwe yobagiye irakurikira kuko turabona ko umwana wa mubariye harahashobora guhindura inyifato akanka ubuzima akanka umuti akajya mu kabonge byo bikamubabaza rero iyo umuntu abivugiye mu biro ntibabihagije
abana twashoboye kuvugana bose bahuriza ko ikiyago mu miryango arico gihambaye bemeza ko bigoye kwakira ariko ngo birafasha kugira bamenye ko bifata haba ku mashure ndetse no mu kibano kuko muri ico gihe bategerezwa kumenya uko ubuzima bwabo bugiye kugenda Francine ndiyo kubwaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami ry'Abarundi ba muri Kenya Burundi International ryemeza yuko Abarundi kazi bashika ku 10,000 kuri no saha ari bo babarizwa mu bihugu by'Abarabu. Iryo shami rikomeza rivuga yuko Abarundi batoroherewe bagatabarizwa mbere gukingigwa. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye ikiganiro na nkuru n'umwe mu bari muri iyo shirahamwe ariwe Nkuru Nziza atangura amubwira ico kibazo c'Abarundi kazi uko cifashe.
Ikibazo cy'abako cy'abigeme nkuko namana kivuze ni ikibazo kiriko cyatera ingwane ngaha muri Kenya kuko kenshi abakenya bari bakigenda nkuko abarundi bagenda abarundi bagenda ku bwinshi batiwa kuri ikibuga cy'indege cya Kenya urabye n'ukuntu bagenda bwihishwa kuko ntibikurikije amategeko
ni ukuvuga ko bagenda ata mpapuro ni ukuvuga ko
bagenda ni hakora amategeko ni dukora itegeko mu Burundi ribakingira cyane riba support kuko kuba budakugenda byo tubona imenga biriko biragorana kuko bagenda ku bwinshi uko n'ukuri tuko tuvuga
tugerageza kugereranya
tubonenga hakwiye umuco leta itange kandi ifata ingingo kugira ngo ifashe abo bantu kuko nabibanda bivuze kumu gigu cha Saudia chonye ni kipisema wa Barundi barenga 10,000 uta umba yu uko alikibadu kikomee chani kwa wakawa hini shoboka hili ndii nisi nisabra hugi lango kama wangu wa fashwe
kubijanye na nigi tigiri chao wa Kenya zishanga wige mebacha muri Kenya mwumva bo bari nkabanga he kundugui chanke kumusi mugereranyije
kako turavuga ati tugerageje kukorana no kuvugana kimuga muri Kenya turamaze kumenya ko hagenda abantu hagati ya 10,000 buri munsi
baba basanzwe none nabo barundi kazi baba ngaho muri Kenya canke bava mu Burundi misi ni Kenya babandanya barabanza bakaguma muri cyo gihugu ca Kenya canke baba baje nyine n'ico cyumvira n'uwo mugambi wo guca babandanyiriza ko baje muri cyo bihugu
mu bisanzwe kubera baza guhishwa ntibatuzi kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwenye tu imenya iyo polisi yonga haa ibafashe kukoba jenda guirishwa kwenye wako wanye hivyo polisi nalo polisi wafashe kuwakilisha mungu ndia dawe na matezi yonga mabandani ujeno wawo
Mumisi ya hera twarumvise ko hariho abantu bafashwe muri ico kibazo nyine cyo kudandaza canke cyo gufasha abo bigeme kuja muri ivyo bihugu mwe tubwira muri make ko byifashe nkuko ratubye ko kenshi polisi ya Kenya ikunze kubafata abadandaza abakora urudandazo rw'abantu bobo barabandanyije kubafata nabo nyene byifashe gute mu rubanza rwabaye mu mwaka uheze ntihenze mu kwezi kwa gatatu hari abagabo bafashwe harimo no Burundi bagirizwa urudandazwa rw'abantu baje muri Oman
muri Burundi yandika nacho batwashe gukurikirana imanza z'abantu bafashwe barenga batandatu Ndiyo kumukwezi kwa tatu ni ngama kumisa hii mugasho basi wawari kumisa batanga cho vitagina hakashmi yango amafaranga bahagarariye kugira ngo babidege nzo bane bidegenje yari umwarabu umwe hamwe n'umurundi umwe ariko n'ukuri imanda zitwakurikiranye haba muri polisi haba mu masentare nta ntabwo ko nimwe bitera nka muri Kenya barafaka ngatoni kumugora bakare kugwa n'abavoka ba Burundi international bavuga bati bumvise izo dosiye nkuba kurumbira cyane kuko bavuga bati hawudidoshika
Abo barundikazi nabo nyine iyo bafashwe n'igipolisi bobo bigenda gute?
Ubusanzwe bafashwe n'igipolisi cyane cyane ndakimbege. Igipolisi gitandukanye kandi ukuri twasubije inyuma. Ikoranye na ambasade yo ngaha. Bateze nka Burundi International tukabafasha kwa izo mwabiyo byagoranye kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro. Kuko ukora sabye ko batonda kubapfunga kuko bo nibo barenganywa mu turo babita victims nibo babasikwa ko nizo ngorane z'ukuza human trafficking kenshi iyo bafashe baragira ibibazo kuko hari usanga adafitike hari usanga adafite na hasi ujya mu kawe niko atakwafite abigenza bwatubye kenshi turagerageza kubafasha kugira ngo bashike muri ambasade baronshe babonse cyangwa umwe basubije iwabo kuko twese turakurikirana n'abafundi barenga aha muri Kenya
murakoze cyane mushinga nari inkuru nziza kino kiganiro gihe ijambo abanyuranye biradijwe rya Amerika nk'uko twabivuze mu ntango reka twugurure imirongo ya telefone nawo bashobore gushikiriza ico biyumvira kuri iki kibazo duhere kuwitwa Come amahoro neza Come duhamagaye uri he
na mahoro
tuga ku ijambo
Sana kirambaje nane umuhinga ubona yo kore cyo gwirije ibintu bihere kwa ba mbona bagene benshi nyo nare baba mu gihugu na kane cyane abakobwa bika nako ari kibazo izo kwa affecta byanzo n'ibindi bihugu atari bihugu byo muri Afrika mu Rwanda bira Kenya mu bindi bihugu byo ba aya ma migration yo baba cyangwa byo babiva kubera ubukene cyangwa bega bageze hariya bona podufashe grawo bene abatoyi bacu cyangwa bene wacu bashiki bacu baze hiryo bafite mu buryo ko nko ku marezo sosiyo ngo mubona abandi kango ngo twibusa ngo ntitujya ngo turagowe ngo badukura hejuru ku mahitaji bakadukubita hasi nyakubahwa perezida ngo nta ambasade dufite irino ngo ashikino ngo tuvuge ngo tuje bagenda gukora iki none umva ibyo baza guhiga hariya ntabyo baronka bantu nk'uko rero bose amusibirisha hakaba amahugurwa kugira mu bihugu byacu kugira babereke uko n'abari hariya baba bagowe ijana hariya hariya bagowe paraporo mu Burundi ugasanga abari mu Burundi nibo bafite ubuzima bwiza kuko nk'abo bari ubu bafite ubuzima bwiza bafite ubuzima bubi paraporo yabasigaye mu gihugu nabona umusaba ni uko yosansigiriza akagira amahugurwa agasigurira abantu amashyirahamwe agasigurira abantu yuko niyo baza hariya atatwaba bagiye gukorayo keretse gusa kudahugurwa
urakoze cyane Come ku ntererano yawe reka tubandanye twakire n'uwitwa Vianney urahoneza
yuko ndaho ndashima
mahoro mahoro uvugira hehe none
uvugira mu ntara ya Gitega
shishikara
eko anuma jewe intererano mbona no tanga ko icyo kibazo cyabo barundi bagorewe mu bihugu by'abarabu nuko mbona mengo leta yoshishikara nyabona yuhurura imiryango kugira ngo igwitse ama ambasade mu bindi bihugu na cyane cyane ibyo bihugu bidutungiye bene wacu kugira ngo umurundi cyangwa umurundi kazi yo bari mu icyo gihugu ashobore kuronka aho yitura bashobore kumufasha na cyane cyane ko baba bahunze ikibazo hanini cy'inzara mbona mengo mu Burundi izuri inzara leta bo yo kugurura imiryango nyene iboneka bagashobora abarundi bose gushikira icyo bipfuza batabanje kujabuka ku bihugu by'abarabu kumbure beshi bashikaye atanagatike bafise bakagenda n'amaguru bigatuma badashobora kuronka nuko basubira inyuma eko hanini nkerano nyene utanga niyo
urakoze cyane Vianne urakoze cyane ngaho mu ntara ya Gitega Mushinga nahe inkuru nziza ibibazo bya komina canke intererano za komina Vianne kenshi bijanye nama ofisi n'ibiro biserukira ibyo bihugu kumbure mu Burundi n'ahandi hariho bamwe mu bigeme canke abakenyezi twumvise batera karuru bavuga yuko nta ambasade bafise kumbure hariho no kutaba bafise amakuru y'ibihugu bagiyemwo ibiro byabo byo baserukira nta makuru menshi usanga kumbure baba bafise utugereje kwishura kome bimwe mu byo mubona byotangura gukogwa mu gufasha abo bigeme nabo bakenyezi bajayo bakiri mu Burundi kugira ngo bagende neza bagende bace mu mategeko byo bari nk'ibihe systeme hoko yokoreshwa niyi
murakoze kuri kibazo cya kwiyaga bya kome icyo twamenyesha kome n'abandi banyagihugu cyangwa abantu bakunda igihugu ariko batwumviriza ni uko ubuhinga sinaburebure cyane ni gufashanya bisanzwe bihari hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi byo komezwa kuri icyo kibazo ubwa mbere hakabaho kontra amasezerano hagati y'u Burundi n'ibihugu by'abarabu kuri icyo kibazo cy'abakozi bato bato bo mu nzu bakaronswa amategeko abagenga kuko igihe agiye afite amategeko amugenga ni kuri nta muntu ashobora kumufata nabi kuko icyo gihugu nyine cyasinye amasezerano kiyabwira n'abanyagihugu bacu bati umurundi uzo mufata nabi amategeko amugenga n'aya ni kuvuga bagashyiraho nk'ibihano bakagira amahano kuvuga mu cyamake hoba amasezerano kuko twebwe turabye aho tugeze amaso muri Burundi International tubona yuko abarundikazi bari muri ibyo bihugu by'abarabu ubo habitse n'ugenda abahungu benshi cyane ku bwinshi tubona yuko ari ikibazo gikomeye cyane cyo toriga umuti gusa biciye mu itegeko leta yoshyiraho habanye n'ukumvikana hagati ya Saudi na leta y'u Burundi ibibazo dusa bihera kuko nta kuntu bofata nawe umuntu kandi yagiye bibijwe reka arasabye ko uwubwire ikijyanye leta y'u Burundi ibimuzi aho ushyikira ibihazi leta y'icyo gihugu ugiyemo nayo ibikuzi kugiye icyaguha za mpapuro z'igihugu ukora zita work permit ugize ikibazo naho ukamenya ahantu witura ukabanza kwigishwa mbere yo kugenda niko nka Uganda bigenda igihugu cy'Uganda menga baratoreye umuti muri izo nzira bakabanza kwigisha gutanga amahugurwa kuri uwo muntu wese agiye muri icyo gihugu ajya amashyirahamwe abatwara agashyirwa ko amategeko akaze n'amakosiyo nk'uko mwumva ngaha muri igihugu cya Kenya babigenjeje ushaka gukora ku kazi ngaha muri Kenya babakira $1,000 z'amadolari ni kuvuga umuyobozi w'icyama w'amakenya ni kuvuga miliyoni hafi 40 z'amarundi ucyumva yuko bakiriye cyane ababigeme ababikora ndabona ntabwo baba benshi ababikora bakaba kandi bakabikora nubwo bakubwira kubw'ayo amafaranga yabo bakinya kwagira ingorane ni kuvuga niyo bajya rero numva ubuhinga bworoshye ni uko hodaho itegeko ribakingira kuko ni benshi cyane bajya abantu bari mu bigo by'abantu n'ubutsinzi bw'igihugu bitwa barekera hakintu itegeko gusa nuko ndabyumva murakoze.
Heri rero Jean Gu Nkurunziza aramutswa ishami ry'abarundi baba muri Kenya, nuko rero akaba ari kwayaga na Oriane Itangishaka bo mpitubashimire na Lidiane Nahazwe twari kumwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Patrick yamfashije mu buhinga bw'ivyuma, twemitwifurize kubandanya muranirwa mu vyo murimo.